VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza inshuti, muriko mudukurikirana ibiganiro n'amakuru bafitiye kuri isaha. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kaze mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2.
Hazamutse ku nzego za support staff, babandi bafasha abandi n'abakozi basanzwe n'abayobozi bamashaka bayobora abandi ba professionals na support staff.
Uwo ni Samuel Mulindwa, umunyamabanga ntegayezwa mu bushikiranganje bujejwe abakozi ba leta n'akazi mu Rwanda. Avuga ko abakozi ba leta nabo muza ministere no mu nzego nkuru za leta bongewe imishahara. Uno musi president Kabila yabonanye na president Kagame i Rubavu. Kwica hamwe no gukokeza ukwanga abatutsi ngo bishobora kuvamwo ihonyabwoko mu Burundi. Umunya Ethiopia kazi Almaz Ayala yatsinze kwiruka imetero 10,000. Aya makuru n'ayandi makuru tubafitiye turabashikiriza ku buryo bunonose mu biganiro byacu vya kuri iyi saha. Mugume ku maradiyo yanyu. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino twabateguriye. Uno munsi ku wa gatanu, president wa Repubulika iharanira demokrasi ya Congo Joseph Kabila yagize urugendo mu gihugu cy'u Rwanda, yakiwe na president w'u Rwanda Paul Kagame. Umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa uragabisha ko ubwicanyi no gukokeza urwango rw'abatutsi mu Burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko. Mu nama yamaze indwi zitatu, umugwi wa ONU ujejwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa wihweje ivyegeranyo bitatu vyashikirijwe n'ibihugu vya Kuwait, Honduras na Mongolia. Uwo mugwi wariweje kandi icegeranyo kidasanzwe ku Burundi. Umuyobozi w'uwo mugwi Jens Modvig avuga ko uwo mugwi wasavye Burundi gushikiriza icegeranyo kidasanzwe kubera ibintu bitari bike biteye impungenge mu gihugu. Yabwiye ijwi rya Amerika ko umugwi wa ONU ujejwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa waronse amakuru ko ubwicanyi no gufata abantu bunyamaswa bifatiye ku mpamvu za politike n'ubwoko vyibonekeza mu Burundi. Modvig amenyesha kandi ko intumwa idasanzwe munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku vyerekeye kwirinda ihonyabwoko yerekanye impungenge mu kuvuga ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko ibintu bishobora uko ibintu vyifashe mu Burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko. Amenyesha ko umuntu aravye gufata bunyamaswa ikivunga abantu bari mu migambwe imwe imwe canke ubwoko kanaka bishobora kuba ari ikimenyetso ca mbere c'umugambi ushobora kuvamwo ihonyabwoko. Leta y'u Burundi yararungitse abategetsi bakomeye bayiserukiye gushikiriza icegeranyo ku kugena ibintu byifashe mu gihugu. Yamara umugwi ujejwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa watangaje ko batitavye umunsi ugira kabiri kugira bishure ibibazo bitari bike bikomeye vy'uwo mugwi. Uwo mugwi umenyesha ko bwabaye ubwa mbere ibintu nk'ivyo biba mu mateka yawo. Inkino mpuzamakungu za Olympique mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil zirabandanya. Mukanya gahise umunya Ethiopia kazi Almaz Ayala niwe yatsinze higanwa ryo kwiruka imetero 10,000 ku rwego rw'abapfasoni. Mu yandi mahiganwa aza kubona umunsi, umunya America Michael Phelps na Katie Ledecky bariko barondera kubandanya kuba imbere y'abandi mu mahiganwa y'ukwoga. No munsi kwa gatanu bariko barondera kurangiza amahiganwa y'ukwoga bari imbere y'abandi bahiganwa. Phelps yanose umudari w'inzahabu umukwoga imetero 200 ejo kuwa kane, aza guhiganwa mu kwoga imetero 100 uno munsi wa gatanu, mu gihe Ledecky aza kurangiza umuhingamo uno munsi wa gatanu n'ihiganwa ryo kwoga imetero 800. Niyo yatsinda Ledecky azoba atsinze amahiganwa yose y'ukwoga imetero 200, 400 n'amajana 800 mu gisagara cya Rio de Janeiro. Intsinzi ya Michael Phelps izoba ibaye iya gatanu azoba atahi umudari w'inzahabu mu gisagara cya Rio. Muri rusange azoba atsindiye umudari w'inzahabu ugira uwa 2023 mu gihe amaze guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za Olympic. kuvyerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni leta zunze ubumwe za Amerika zakinye n'u Sweden mu nkino za kimwe cya kane mu nyuma ya Hudagi buhura n'Ubushinwa mu gihe Canada iza gukina n'u Bufaransa ku muhingamo Brazil iza gukina na Australia. Amabomba atari make aturikiye mu ntara ziri mu manuko bw'igihugu cya Thailand ejo kuwa kane n'uno munsi kuwa gatanu akaba yahitanye abantu bane abandi batari bake barakomereka. Amabomba aturikiye mu kibanza kigenderwa n'ingenzi cya Hua Hin n'igisagara cya Surathani kiri ku izinga rigenderwa n'impunzi n'ingenzi muri antunga rya Phuket. Umuvugizi w'igipolisi Colonel Krisana yatangaje uno munsi kuwa gatanu ko igipolisi cyemera ko ivyo bitero vy'amabomba ari igikorwa c'abantu baba muri ako karere ko atari igikorwa ca leta ya Kiislamu. Amenyesha ko ivyo bitero ari kugerageza gutuma haba akajagari. Aribaza igituma ivyo bitero biriko biraba mu gihe umutekano uri kutera ukomera mu gihugu ubutunzi nabwo bwifashe neza hamwe n'igisata c'ingenzi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kudukwirikiranira ku mirongo yacu kuri FM 88.3 no kuri Ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 no kuri FM 95.2. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere yahere ku nkuru yerekeye Burundi. Umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ujejwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa uragabisha ko ubwicanyi no gukokeza urwango rw'abatutsi mu Burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko. Mu nama yamaze indwi zitatu umugwi wa ONU ujejwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa wihweje ivyegeranyo bitatu vyashikijwe n'ibihugu vya Kuwait, Honduras na Mongolia. Uwo mugwi warihweje kandi icegeranyo kidasanzwe ku Burundi. Umuyobozi w'uwo murwi Jens Madvig avuga ko uwo murwi wasavye Burundi gushikiriza icegeranyo kidasanzwe kubera ibintu bitari bike biteye impungenge mu gihugu. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko umugwi wa ONU ujeje kugwanya gufata abantu bunyamaswa waronse amakuru ku bwicanyi no gufata abantu bunyamaswa bifatiye ku mpamvu za politike n'ubwoko. Madvig amenyesha kandi ko intumwa idasanzwe y'umunyamanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ku vyerekeye kwirinda ihonyabwoko yerekanye impungenge mu kuvuga ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko ibintu bishobora uko vyifashe bishobora kuvamwo ihonyabwoko mu Burundi. Amenyesha ko umuntu aravye gufata ubunyamaswa ikivunga abantu bari mu migambwe imwe n'imwe canke ubwoko kanaka bishobora kuba ari kimenyetso ca mbere c'umugambi ushobora kuvamwo ihonyabwoko. Leta y'u Burundi yararungitse abategetsi bakomeye bayiserukira gushikiriza icegeranyo ku kugena ibintu vyifashe mu gihugu yamara umugwi ujejwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa batangaje ko batitavye umunsi ugira kabiri kugira bishuri ibibazo bitari bike bikomeye vy'uwo mugwi. Uwo mugwi umenyesha ko bwabaye ubwa mbere ibintu nk'ivyo biba mu mateka yawo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ku yindi nkuru yerekeye akarere mu Rwanda, abakozi ba leta bo muri za ministere no mu nzego nkuru za leta bongewe imishahara. Abakozi bo ku rwego rw'abanyamwuga bongerewe umushahara ungana n'ibice 16%, mu gihe abakozi ba leta bo ku rwego rw'ubuyobozi umushahara wawo wiyongeye amafaranga angana n'ibice 20%. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na Asumta Kaboyi.
Ministeri y'abakozi ba leta ivuga ko kuzamura imishahara ku bakozi kuva ku rwego rwo hasi kugera ku bayobozi n'abo ku rwego rwabo bigamije guca ubusumbane bwagiye buboneka hagati y'abakozi ba leta, aho wasangaga bamwe barahembwaga nk'ica ntikize mu gihe abandi bahembwa amafaranga menshi. Umunyamabanga w'uhoraho muri ministeri y'abakozi ba leta Bwana Murindwa Samuel yasobanuye itangazamakuru impinduka zabaye ku mishahara mishya.
Hazamutse ku nzego za support staff babandi bafasha abandi n'aba bakozi basanzwe n'abayobozi bamashami bayobora babandi ba professionals na support staff. Ibi ntabwo bireba babayobozi bakuru mu nzego za leta ba DG ba permanent secretaries, nta cyahindutse kuri izo levels. Ariko abayobozi bamashami abakozi basanzwe na support staff irimo ba secretaries aba driver abo ngabo index value yabo ni yahindutse. Cyakabi ku bayobozi bamashami ikaba yongera ku mushahara basanzwe bafata kuri level zibari 20% y'umushahara bataha.
Byakunze kuvuga ko mu Rwanda abantu bahembwa amafaranga make ari abarimu baba bo mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Leta ivuga ko mbere yo kongerera abandi bakozi umushahara yabanje gutekereza ku barimu. Uyu ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'abakozi ba Leta n'umurimo.
Ku barimu mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu bahawe 10% kongeraho 3%. Ibi byarabaye byafashe miliyari 7.8 kugira ngo bikorwe.
Nubwo Leta ivuga ko yongeje abandi bakozi mbere yuko itekereje abarimu, abarimu bakomeje kuvuga ko kugeza ubu imishahara yabo itarahuzwa n'iy'abagenzi babo bize amashuri amwe ariko bagakora imirimo itandukanye. Urugero nuko umukozi wa Leta warangije kaminuza agakora umurimo w'ubwarimu ahembwa amafaranga 120,000 mu gihe mu rwego rwe watangiye akazi nko muri Minisiteri azajya ahembwa amafaranga arenga 280,000. Abarimu bakomeza basaba ko imishahara yabo yahuzwa n'iy'abagenzi babo bize amashuri amwe.
Iyo urebye abakozi bari mu rugero rumwe na mwarimu bakora mu zindi serivisi, kagombye kuba turi ku rugero rumwe. Niba ndi ndangije muri TTC nkajya kwigisha, undi urangije muri TTC wenda akajya muri mu karere, ntabwo umushahara ari umwe kubera iki umushahara atari umwe kandi umukoresha ari umwe.
Ushyize mu mibare amafaranga abakozi bongerewe, usanga umukozi uri ku rwego rusanzwe ndetse nabo bita abanyamabanga wahembwaga amafaranga 240,000 ubu yongereho amafaranga arenga 40,000 akazajya ahembwa amafaranga 280,000. Umushahara kandi wanongerewe abakozi bari mu rwego rw'abayobozi, umushahara wabo wiyongereho amafaranga agera kuri 20%. Urugero rutangwa n'uko umukozi wo mu rwo rwego ubundi ahembwaga amafaranga 380,000 bakazajya bona ku buri kwezi amafaranga arenga 440,000, ni ukuvuga ko yongereho amafaranga agera ku 70,000. Iri zamuka ry'imishahara rirahita ryongera miliyari zigera kuri 3.3% ku mishahara yari isanzwe ihabwa abakozi ba Leta basanzwe bangana na 3% by'abakozi bose bari mu gihugu. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'abakozi ba Leta avuga ko Leta yanazamuye imishahara y'abakozi bose ubundi bari basanzwe bivuga ko bahembwa make. Yatanze urugero ko umushahara w'umupolisi muto kugera ku mukuru kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka umushahara w'abo bantu wazamutse 50%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kuri uyu munsi mpuzamakungu isi yose yageneye guhimbaza urwaruka, usanze u Rwanda rufise abakiri bato benshi batagira akazi barize amashuri yisumbuye mbere na kaminuza. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Eric Bagirubusa.
Hari inzitizi ya mbere nakubwira nicyo bita liberalisme, guha umuntu uburenganzira busesuye bwo kuba yakwicara agatekereza icyo yakora akagishyira mu bikorwa ariko nta mbogamizi ziri bumuzitire ku buryo icyo yapanze gukora kiri bukomeze kugenda neza. Nge ntekereza yuko urubyiruko ruhawe uburenganzira ahubwo rugashyirirwaho polisi cyangwa uburyo bwo kunoza ibyo bakora, Leta ikwiye kureba uburyo yakorohereza urubyiruko. Cya mbere ni inshingano zayo, kuko hari ibyo ntemeranya n'abanyepolitiki kuvuga ngo ntabwo Leta izabonera akazi, ntabwo Leta kubonera abenegihugu akazi ari ukufata buri muntu mushyire mu biro, oya, no kumuha uburyo bwo gukora. None se urambwira ngo ntuzabonera akazi gute kandi uriho kubera bo? Leta ni Leta, igihugu ni igihugu, abenegihugu ngabo batariho Leta ntiyaba.
Mubona rero uko ikibazo gihagaze. Yes. Hatagize igikorwa byagenda bite?
Ingaruka ni nyinshi ubwabyo. Uza mbere ni Leta, Leta izagirira ibibazo. igihugu kizaba gifite abantu bicaye badakora ubwabyo kukumva ngo ufite abantu badakora ni wawe mu rugo iyo ubona abana babiri batatu bicaye mu rugo nta kintu bakora mama wabo nta kintu akora ni ikibazo hazavukamo abarakari benshi birumvikana nta mpamvu yo kubica ku ruhande ntabwo uzabuturanye na kanaka yari abana be bari gutekereza uko ubitse PhD yawe cyangwa ni mpamya bumenye uri umuntu usobanutse usobanuye ariko utagira urwinyagamuri rwo kugira icyo ukora ngo umbwire ngo uwo muturanyi we azagira amaho nibareke buri wese ibyo ashoboye bitabujijwe mu mategeko y'u Rwanda birumvikana ntabwo uzajya kuvuga ngo tubahaye uburenganzira bwo gucuruza urumogi iyo byabwenge cyangwa ibindi bibujijwe n'amategeko y'u Rwanda ariko ibyemewe ibyo amategeko atabuza leta nireke ni libere nishyireho liberalism
Radio Sud America Washington DC tuvuga kuri umunsi wahariwe mpuza makungu wahariwe ugwaruka uyu munsi ugeze ugwaruka rw'abarundi rutari ruke ruri mu kangaratete kubera ubuzima bw'ubuhungiro bamwe muri bo bisa nuko bari mu mayira abiri abandi nabo bagerageza kuvyifatamwo bakajana nibihe Ijwi rya Amerika ryagendeye ikambi y'impunzi ya Nakivale iri mu gihugu cya Uganda aho rugwaruka rutari ruke rw'abarundi tabita mukamusoni yari yakwitiye inakivale
Mu ikambi ya Nakivale mu duce tubamwo abarundi rumwe mu gwaruka rusa n'ururi mu mayira abiri hari abiyahurira mu biyayura mutwe urumogi na twatuyoga two mu masashe utwo bitutuvera naho batashimye kuvugira kuri mikro zacu ariko mu ntamatama urugwaruka ruvuga ko rutabona ejo hago kuko ibibazo byo mu Burundi bitariko biratorega umuti kurundi ruhande bamwe muri ugo gwaruka bahisemo gukora ibikorwa byo kwiteza imbere uko biri kose atakugaya kazi Edgar barutwa nayo yahisemo ko ingurube Namusanze ariko arasunika ikinga avuye kurondera ivyo kujya vy'ingurube mu mpande zitandukanye avuga ko aka kazi bamwe babona ko ari akumwanda ariko we ngo ntacu bimutwaye kuko mu buzima no gutamba uko zivugijwe
bivana n'ukuntu wakuze mu buzima ariko urumva jeyo nibyo nahisemo kandi ndo mwana w'ibujumbura
ukiri ibujumbura ari ufite umugambi ukoro
umwana w'ibujumbura nyene nanje naratembera mu bandi nariga mashuri nyene intuze secondaire ariko nangiye muri university
kubiri gutashimye gusubira ku ishuri
Oya nabyo nyene urumva ibintu biragoye ibintu byo ntibyorohera bose
Ezekiel na Yohani bibahisemwo gukora ico bita taxi moto no kuvuga kunguruza abantu bakaba amafaranga bakoresheje amapikipiki batubwira uko biyumvira uyu mugambi
Munze natanguriye na nca mu Kampala ubuzima buranga ama Chanda ndi mkirarenga mungambi nga hana kipa Chani njira mkazi kibota Ndagura piki ya ande Nendi kumakore Kuzima uonyi Nukuhenda henda uke kuwera Nakazi kara uzu uonyi Boda wala wali beshi cha Hama furanga hati
Kwanza jena cha inaje chera Nache mwede mirinefu Nari uonze kufa pita fase uvutige sinache mungu
Kwe ni kiwa chuhunga nuni wali wako ziki
Wani watamge mera Tufara tote mbese chane mulimaki Nari mirinefu neri wala tutote chane tulatoro oka turirukanga maka turashika hano ariko buzima bwo mu ngambi nabwo bworoshye buragumye gose nubwo tuhari ndiana binabi nyene buzima bwo utari mu gihugu wanyu nyene buri mu buzima bwo bicana nibitworoheye cyane guhangayika kugira uronke kuntu ikintu gitunga umujyango muto nyimaranye imyaka 2 imyaka 2 no maze ndi muri boda nyene nkora bwa boda boda
ngambere no kuvuga wabaho ubuke
nabaho ngiye njya guhingira abantu gucuruza bikanka nkaja mu byaro mu binyankore mu bagande kuza kubarimira mbona yo mutahe ndaza ndacuruza maze gucuruza mbona n'amafaranga mbona nivyo ngahana vye nibyoroshye nja mu gihugu cha Sudan kupaka sayo gucuruza yo narandandaza mbona amafaranga ndaza nyene ndagura kamoto niko kafashe umujyango
urugwaruka rufite imigambi yo kwiteza imbere rusa burundi gwaruka rw'abarundi aho bari hose mu buhungiro gutegura kazoza yabo naho bitoroshe
ubuvera koko mu kuburonka baburonka kubera ruko baba bafite amafaranga urumva batagiye guca amafaranga kugira bashobore kuburonka urumva yuko bazaca bifata izindi ntombero bakaza kurondera babandi baca kuyicira akaba ariho baza barayaka
kimwe mahano rabajene no gukabyishiramwe no mu mutima wawe kuko urumva nta kazi k'umucafu gahari nta kazi gagayitse gahari mu gihe gashobora kugusumira kagasumira n'umuryango wabinashobotse ntabwo arakazi kagayitse
nibaza yuko bose imbere yuko nubwo vera bwabo babanza bakahanza bagakora amaboko mu mpuzu bakabanza bakarondera
Mikambi na Kivale iri mu gihugu cha Uganda Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mbere ko dutera dusozera ibiganiro n'amakuru twatwe bafitiye kuri isaha. Tubanze tumubisha aka karirimbo ka Dr. Jose Chameleone na Melody kitwa Koleki
Mugabiro mutimana ye Subiro mutimana yambe All your one chameleon in a melody we call us
Kwayo kela se kansalirwa eranyumirwa Ngwa mwenya kabana mazika kubanyumirwa Shikare timpo na face ze busaliza She's on my mind That girl Andesema zika ya gara kenda katikolechi Oh no baby Ayagara nkolechi nse Ngayabileta Iyanga batali ya kaunga Genji ya chibunga Oh baby Oh no baby
Arinyo dala kuda ni baruka Wanka wanka, but you wanna step on Kapanka. See me with you, Pina Inana. Amazima Katio Pude Kapanka. So you gotta put in your taxi Mupaka. You want your car, better you want my car. Watch me know. Tell me one away with you when you want. Sometimes they'll come on the holy sun. Yaria Pagala Yako, Yamu Katachari, Oye again. Love and two for so young and away, Nenya. Sessoring Ama Vivia Menya. Chameleon melody, this one I see Papa Parody come. Now she say that she want me again. She won't come to me, other with vitamin. But we got no time for me, say, I say. Don't bring me back to your feelings, got a loba. Did you choke all the games you play? Holy listen, what you keep your missy taggy, I say. Papi, you were not the one for me. So now you know that we cannot be together.
I got an collecting, say. Oh no baby.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro n'amakuru twa tubafitiye kuri iyi saha yamara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Uno munsi kuwa gatanu Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila yagize urugendo mu gihugu cy'u Rwanda yakiwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Abategetsi bombi babonaniye mu gisagara cya Rubavu hafi y'urubibe ruhuza u Rwanda na Kongo. Bari baherekejwe n'abategetsi barimwo abashikiranganje batari bake abaserukiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari bayobowe na Alexis Tambwe Mwamba umushikiranganje ajejwe ubutungane, Atama Tabe umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi, na Martin Kabwelulu umushikiranganje ajejwe ubutare. Abaserukiye u Rwanda barimwo Louise Mushikiwabo umushikiranganje ajejwe imigenderanire, James Musoni umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta, na Germaine Kamayirese umushikiranganje wa leta ajejwe amasoko ntanganguvu mu bushikiranganje bw'ibikorwa vya leta. Izo mpande zibiri zaganiye ibibazo bitari bike. Izo mpande zumvikanye ku vyerekeye gukomeza gufashanya cyane cyane ku vyerekeye ubudandaji ku mbibe u Rwanda na Congo bihana, cyane cyane vyerekeye ugucukura gaze ya metane mu kiyaga Kivu. Ku vyerekeye gufashanya mu bijanye n'umutekano, impande zose zahagije intambwe zimaze gushika ko ku vyerekeye kuzimanganya imigwi igwanya ubutegetsi. Zashimikiye kandi ku gikorwa nkenegwa cyo gushiraho uburyo bukomeye bwo gusangira amakuru y'iperereza. Izo mpande zibiri ziyemeje ku byerekeye utwigoro two gusubira kunagura imigenderanire hagati yazo no gukomeza iyo migenderanire. Umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ujejwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa uragabisha kubwicanyi no gukokeza urwango rw'abatutsi mu Burundi bishobora kuvamo ihonyabwoko. Mu nama yamaze indwi zitatu umugwi wa ujejwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa wihweje ivyegeranyo bitatu vyashikijwe n'ibihugu vya Kuwait, Honduras na Mongolia. Umugwi warihweje kandi icegeranyo kidasanzwe ku Burundi. Umuyobozi w'uwo mugwi Jens Modvig avuga ko uwo murwi wasavye Burundi gushikiriza icegeranyo kidasanzwe kubera ibintu bitari bike biteye impungenge mu gihugu. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko umugwi wa ONU ujejwe kugwanya gufata abantu bunyamaswa waronse amakuru ku bwicanyi no gufata bunyamaswa abantu bifatiye ku mpamvu za politike n'ubwoko. Modvig amenyesha kandi ko intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU ku vyerekeye kwirinda ihonyabwoko yerekanye impungenge mu kuvuga ko ibimenyetso vya mbere vyerekana ko uko ibintu vyifashe mu Burundi bishobora kuvamwo ihonyabwoko. Inkino mpuzamakungu za Olympique mu gisagara cya Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil zirabandanya. Mukanya umunya Ethiopia kazi Almaz Ayala niwe yatsinze higanwa ryo kwiruka imetero 10,000 ku rwego rw'abapfasoni. Mu yandi mahiganwa aza kuba uno munsi, umunyamerika Michael Phelps na Katie Ledecky bariko barondera kubandanya kuba imbere y'abandi mu mahiganwa y'ukoga uno munsi kuwa gatanu. Amabomba atari make yaturikiye mu ntara ziri mu manuko bw'igihugu cya Thailand ejo kuwa kane n'uno munsi kuwa gatanu yahitanye abantu bane abandi batari bake barakomereka. Ayo mabomba yaturikiye mu kibanza kigendegwa n'ingenzi cha Hua Hin n'igisagara cha Surat Thani kiri ku izinga rigendegwa n'ingenzi rya Phuket. Umuvugizi w'igipolisi yatangaje uno munsi kuwa gatatu igipolisi cemera ko ivyo bitero ari vy'abantu baba muri ako karere atari vy'umugwi leta ya Kiislam. Nshuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye aha niho bigarukiye. Kuri mikoromari 11 Fidel niyo ngabo washize hamwe ibiganiro ni Fatou Alimas Karara. Tubifurije kugira umugoroba mwiza mwese no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.